Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Eugenie Mukankusa basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Abayisilamu mwese, Eid Mubarak. Twizere ko mwasoje igisibo gitagatifu neza. Hano i Washington DC muri studio yacu ndi kumwe na mugenzi wanjye
Edi Rwema. Nanjye ndabasuje kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umuryango Komesa ushobora gushumbusha Burundi igihombo bwagize bwitegura inama y'uwo muryango yaje kwimurirwa i Lusaka mu gihugu cya Zambia.
Mu by'ukuri kariya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe ntitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi yatwemereye yuko agiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutorerwa inyishu.
Ubu ni Bwana Ezekiel Nibigira, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, havuga ibyo Madame Chilese Kapwepwe w'umunyamabanga mukuru wa Komesa yemereye u Burundi ku byerekeye igihombo bwagize bwitegura iyo nama ya Komesa.
Abanyamalawi barenga 300 bigaruriye imihanda mu rwo mukuru Lilongwe, bamagana ibyavuye matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na perezida usanzweho Peter Mutharika.
Abantu bagera kuri 12 barishwe mu ijoro ry'ejo kwa mbere ubwo umutwe w'abarwanyi wagabaga igitero mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yakajije ibihano yafatiye igihugu cya Cuba bibuza abaturage bayo gukora ingendo muri Cuba.
Inteko ya gisirikare iyoboye Sudani yasesha amasezerano yari yagiranye n'abigaragambya nyuma y'igitero cy'ingabo zishinzwe umutekano cyahitanye abantu 35. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Turahera rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abanyamalawi barenga 300 bigaruriye imihanda mu rwa mukuru Lilongwe, bamagana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na perezida uriho Peter Mutharika. Abigaragambya biganjemo abayoboke b'ishyaka rya Malawi Congress Party MCP barashinja ishyaka riri ku butegetsi kwiba amajwi. Bemeza ko umukandida wabo Lazarus Chakwera ariwe watsinze amatora yo mu kwezi gushize. Nibwo bwa mbere habaye imyigaragambyo mwituze kuva hatangajwe imibare ya nyuma y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Umuvugizi w'ishyaka MCP Eisenhower Mukaka yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko iyo myigaragambyo igaragaza ko abaturage batishimiye ibyavuye mu matora. Yongeyeho ko itegeko nshinga ry'igihugu ryemerera abaturage kwigaragambya mu mahoro. Mu cyumweru gishize polisi yakoresheje ibyuka biryana amaso kwirukana abayoboke b'ishyaka MCP bari bateraniye imbere y'ibiro bikuru by'iryo shyaka. Arahira ku wa gatanu w'icyumweru gishize, perezida Peter Mutharika yijeje Abanyamalawi ko yiteguye gukora ku nyungu za buri muturage utuye icyo gihugu. Mark Stephens wari mu ntumwa z'indorerezi z'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yabwiye itangazamakuru ko hagaragaye amakosa mu gikorwa cyo kubarura amajwi. Perezida Mutharika yatsinze amatora n'amajwi 38.72%. Cyakwera bari bahanganye bya hafi yabonye amajwi 35.41%.
Muri Kongo abantu bagera kuri 12 barishwe mu ijoro ry'ejo kuwa mbere ubwo umutwe w'abarwanyi wagabaga igitero ku mujyi wa Beni mu burasirazuba bw'igihugu. Abari i Beni babibwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Modeste Bakwanamaha, meya wungirije uyu munsi, yavuze ko kugeza ubu abasivili 12 haribo bimaze kumenyekana ko bicishijwe imihoro n'amasasu. Yasobanuye ko urugomo rwongeye kubura muri ako karere kumuji wo mu majyaruguru hashyira uburasirazuba bw'igihugu mu rukerera. Meya Bakwanamaha yavuze ko umwe mu barwanyi yishwe n'abasirikari mu gihe umukuru w'akarere Richard Paruku yavuze ko abasirikari babiri nabo bapfuye. Ibitero byinshi bibera i Beni bishyirwa ku mutwe wa Kiisilamu ADF wirukanywe mu karere ugahungira muri Uganda hashize imyaka igera kuri 20.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byiyemeje kurushaho gukorana biteza imbere ubucuruzi hagati yabyo. Ibyo byavugiwe mu kiganiro Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Minisitiri w'Intebe Theresa May bahaye itangazamakuru nyuma y'umubonano wabo kuri uyu wa kabiri i Londres mu Bwongereza. Perezida Trump yijeje Ubwongereza ko Amerika izarushaho gucuruzanya nabwo igihe buzaba bwavuye burundu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Yavuze ko ubwo bucuruzi bushobora kwikuba inshuro eshatu ugereranyije n'uko bihagaze ubu. Minisitiri w'Intebe May nawe yashimangiye umubano wihariye igihugu cye gifitanye na Amerika, ariko agaragaza ko hari byinshi atumvikanaho na Perezida Trump. Ibyo birimo icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kuva amasezerano ya nuclear na Iran n'amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe yasinyiwe i Paris mu Bufaransa. Minisitiri w'Intebe Theresa May aherutse gutangaza ko azegura kuri uyu mwanya nyuma yo kunanirwa gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburayi. Kuri wa gatanu nibwo May azegura ku mugaragaro nk'umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi.
Dusubiye muri Afrika, inteko ya gisirikare iyoboye Sudani yavuze ko ishesha amasezerano yari yagiranye ntabigaragambya. Ni nyuma y'igitero cy'ingabo zishinzwe umutekano zagabye kubigaragambyaga i Khartoum ejo ku wa mbere. Abantu 35 bahasize ubuzima. General Abdel Fattah al-Burhan, umuyobozi w'inteko y'inzibacyuho ya gisirikare, yatangaje uyu munsi kwa kabiri mu ijambo yavugiye kuri televiziyo ko guverinoma nshya igiye guhita ishyirwaho kandi ko izayobora igihugu kuzageza habaye amatora mu mezi 9 ari imbere. General Burhan yavuze ko amatora hazategurwa mu buryo akarere n'amahanga bizayakurikirana. Ku wa mbere, umukwabo kubigaragambyaga hanze ya Minisiteri y'Ingabo waciye umubano hagati y'igisirikare n'urugaga ruharanira ukwishyira ukizana n'impinduka rugizwe n'abigaragambya hamwe n'amashyaka hatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyirahamwe rikomeye mu bateguye imyigaragambyo, The Sudanese Professionals Association, ejo kuwa mbere ryashinze ubwicanyi abashinzwe umutekano. Umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika muri Afurika, Tibor Nagy, yamaganye icyo yise ubunyamaswa cyakozwe bigambiriwe kandi avuga ko guverinoma itaha ya Sudani izagomba kuba irimo urugaga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, aho i Kigali havugwa inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'ibikoresho bitandukanye ni mu ijoro ryakeye. Iyo nkongi y'umuriro yabaye mu gace ka Gisozi mu karere ka Gasabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagezeyo adutegurira inkuru.
Turi mu gakiriro ka Gisozi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho inzego z'umutekano ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi z'imiriro riri mu butabazi aha mu gakiriro. Mu masaha ya saa tanu z'ijoro imirimo irakomeje. Urebye ibice byibasiwe n'inkongi y'umuriro hahindutse amatongo.
Shyiramo iyo mvura rwose hazime rwose, kuko ahantu hakomeze gushya byabiri ibintu birenze cyane. Hakomeza gushya, si urabona wowe.
Umwe mu bari bahari inkongi y'umuriro icyaduka yabwiye Ijwi rya Amerika uko byagenze.
Mbona aka kazu niho kabanje gusa kari karanga, tushakije icyo twakora turakibura. Bagiye bafata n'imisenyi bagateraho biranga,
turangije tubona ari ibintu birenze ubushobozi dufite ahubwo muri hano haruguru gushyara akazu twafashe turagatema kujya ngo katangize izindi nzu turakagera kimbaho nyine nubwo buryo bagumye kubona kugeza igihe polisi idufashije
ahibasiwe n'iyi nkongi y'umuriro hatikiriyemo byinshi bigoye kumenya umubare wabyo hari utuzu dushoreranye twinshi twubatse mu mbaho kandi twari ububiko bwa za matera n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora intebe n'ibindi ari nimwe mu mpamvu y'inkongi yafashe igihe kinini igatinda kuzima no buhamya dukesha bamwe mu bari mu gakinjiro ka Gisozi
abari b'imigabane myinshi cyane y'abantu benshi cyane bakoreramo ntabwo bamenye uko babimeze
Ariko byo bakoraga byose nta na kimwe cyasohotse.
Tubari bakoreramo abantu benshi. Ibyahiye ni nk'ibiki?
Harimo za matera. Harimo udukenka duto dutoya. Hari imbaho zari zirimo ababarizagamo nk'aho hari atoriye. Hano hose ubona hakorerwaga.
Hariye n'imbaho byose byahiye.
Hepfo hari muri depo.
Mu gihe twajyaga harimo hashya mu gakiriro ka Gisozi mu masaha 5 z'ijoro byari bigoye kubona buri umwe mu bahishirijemo ibicuruzwa bye. Ku rundi ruhande hahamenyerewe urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha ibikoresho bitandukanye ari nako bamwe bahakorera imirimo iciriritse ku buryo na ba rubanda rugufi bahibonagamo. Uyatewe ishavu n'iyi nkongi yibasiye aka gace ka Gisozi mu mujyi wa Kigali bishoboka ko hari abo yasubije ku isuka.
Shabireke mwana we bireke mwana. Rebe ukuntu hano twanyweraga kantu. Tukarira ibyo kurya none hakaba hahiye urabona se twishimye wangu byihorere wanjye byihorere muvane ntabwo natwe tubyishimiye muvane mwe webireke njye nari maze gufata utwa kantu haruguru njye wakantu ndagafata maze gufata utwaka nkarenzaho maze gukora amabambwa ati hano epfara muvane wemba barubireke kuko njewe mbabaro byihurire wawe ninsazi
uretse n'uyu hari n'abandi bahakoreraga ubucuruzi abakiriya babo ari ba nyiri ibikorwa byahiye uyu mubyeyi aravuga ko we inkongi itamugezeho ariko ko yagaburiraga bamwe mu bahakoreraga mu bucuruzi bwe bwa resitora ahangayikishijwe no kuba bishoboka ko batazongera kumugana
njye nanjye naho mbyabakiriya
naho mbyabakiriya gute
mwana nacuruzaga ka resitora se abakiriya banjye bazaga abari bo bazaga kurya iwanyu urabona njye naho mbyabakiriya
ni ukuvuga ngo ibiryo bya hano bigura make niba mbyumva neza
atari benshi bikagura make abakiriya banjye Bamba, minerivere y'umwana wanjye ndayibuze.
Kubera abakiriya.
Abakiriya banjye bagize ikibazo barahishije. Reka karesora makeya bakaza.
Ubwo twateguraga inkuru ntitwari twakamenya imvano nyamukuru y'iyi nkongi yibasiye ububiko bw'ibikoresho bwa Gisozi ariko ababibonye bakeka ko iyi nkongi yakomotse ku muriro w'amashanyarazi bitewe n'imiterere y'aka gace kandi ko harimo umwe mu bahakoreraga imirimo yo gucuruza indirimbo kuri CD ngo yari afite ibikoresho by'amashanyarazi byinshi bitandukanye ku buryo ngo insinga ze zaba zakoranyeho bikaba intandaro yo kwaduka kw'iyi nkongi
urusinga rwaturikaga ukagira ngo ni ibindi bintu biturika ukumva ibintu biraturika nabaye nitoka mbonye murabyo w'icyatsi umva nirukatse
Aja kucha filimu, iti mtu ucha mumazi. Kujano noje kumurumuga ucha mumazi, wakati mati mati, zikutuwa njelare hii.
Oya huko vitati ya rasariro, kache mungu kwa mshimu.
Dute guri imhuru kane nitu kwa ritu kwa bashije kumenyumu bare wivjati chiri emuri yingho njina gachiro kajo. Na kuibuta gusa kui yingho nji yivasi ya gache kwa haruguru, yigoro farizgu yingumu chindo plaza. Ukurikije uko byagaragaraga biranashoboka ko hari hahuriye abantu benshi biganjemo n'urubyiruko bahashakiriraga imibereho ikindi gishoboka kinagarukwaho na benshi nuko abahishirijemo ibicuruzwa byabo hafi ya bose batari barisunze ubwishingizi ku buryo uwacungiraga ku byatikiye gusa yaratse inguzanyo mu bigo by'imari bishobora kuzamugora kuko nabagerageje gutabaramo bimwe byari nk'ubusabusa n'inkongi bivuga ko yatangiye ahagana saa moya n'igice igera saa sita z'ijoro bakizimya bagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali
tuve mu Rwanda umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo Komesa wagiye kwiga niba washumbusha Burundi ibyo bwatakaje mwaka ushize ubwo bwiteguraga kwakira inama ya 20 y'uwo muryango iyo nama yaje kwimurirwa muri Zambia mu mujyi wa Lusaka ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wiri Kaneza
Intumwa z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ibyo mu karere k'amajepfo ya Afrika COMESA zari mu rugendo mu Burundi kuganira ibijyanye n'imigenderanire hagati y'uwo muryango n'igihugu cy'u Burundi. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ezekiel Nibigira asigura ko uyu munsi mu byo basubiye kuvugana harimo uruhombo igihugu cy'u Burundi n'abagwizatunga bagize aho mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze bisigiye gusiba bamaze kugira imyiteguro yo kwakira ihuriro rigira 20 rya COMESA ariko sindisongwenya umunyamabanga mukuru wa muryango w'ico gihe akagimurira irusaka muri Zambia kucicaro gikuru cawo
muzukuri kare ya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe nkitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi ikintu kuva uyu munyamabanga mukuru ashitse twaciye dutangura kuvugana ko kandi nkaba nagomba ndabamenyeshe neza yuko yumva bihagije ibibazo Burundi bwashoboye kugira kandi atari uyu munsi gusa mugabo yatwemereye yuko agiye gukora shoboye kose kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutorerwa inyishu kandi n'ubu turabona ko hariho intambuko zatanguye gutera.
Imwe muri izo ntambuko bwana Nibigira yabwiye amenyeshamakuru yari yatumiye kuraba aho na mugenzi wajejwe ubudandaji Pirate Niyonkuru bakiriwe mugwi warungitswe na COMESA.
Kimwe mu byo ahejeje gushikiriza ni uko bisunze urutonde rw'ivyononekaye ku bijyanye n'integuro ya ruriya rubanza rutabaye kiriya gihe. Bamaze gutangura kuvyiga ko ubu rero hariho umurwi mbere muri bamwe bagendanye uwo murwi ugiye kwicara wicarane n'umugwi wacu binjiremo baje mu ijonjoro hanyuma barabe ko hari icokorwa kugira ngo abashoboye kugira ico batakaje barabe kubatunganiriza.
Umuryango wa COMESA n'umwe mu gihori irungika indorerezi mu biheze amatora mu Burundi ikanakurikirana uko agenda. Abamenyesha makuru babajije umushikiranganji Nibigira niba bayivuganye ko na Sheresh Kapwepwe aramutswa COMESA muri kino gihe.
Nagomba ndabamenyeshe ko ikibazo kijanye n'amatora ubwa mbere n'ikibazo cy'igihugu ubwacu. Rero nkabamenyesha ko u Burundi bwiteguriye bihagije mu bijyanye no gutegura aya matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Murabizi ko u Burundi bwarafashe ingingo ko ayo matora buzo yatunganya bukoresheje uburyo bwabwo ata buryo buvuye hanze. Niyumvira rero ko ari uwo mutahe uhambaye dufise mu Burundi kuko abandi bose icyo bombira ngo baravuze ubwa mbere ibice 99% bigaruka ku Barundi biteguriye gukora ayo matora mu mutekano tangire.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeje kandi ko komeza hari ibikorwa byinshi yerekeye ashigikira mu gihugu n'atabidomye ku rutoki. Mugabo yashimangiye ko bigiye kubandanya byongerekana. Umupfasoni Kapwepwe yaronse amabanga y'uko umunyamabanga mukuru wa COMESA hagati mu kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2018. Uwo mupfasoni aturuka muri Zambia yigeze gutwara mbere z'imfata kibanza ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FM i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubiriye sindisongwenya wo muri Zimbabwe. Ubu akatari gake ubutegetsi bwa Gitega bwamwagirije kwankiriza u Burundi akoreye ku mabwire y'abansi b'igihugu. Eroje Urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu irifuza gukurikirana cyangwa se gukurikiranira hafi amatora azaba mu mwaka 2020. Icyo ni kimwe mu bintu bitanu iyo komisiyo yagejeje kubayifasha uyu munsi kuwa kabiri. Irashaka kubikora mu rwego rwo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ribafashijwemo n'abanywanyi baryo, muregezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kiganiro n'abafashe umugwi CNDH ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, mukuru wawo yashikirije ibyo yifuza gushikako.
Twatanze ibice bitanu. Umuce wa mbere wari uwo guteza imbere agateka ka zina muntu muri rusangi, hamwe no gufasha ubucamanza kugira ngo burangure neza umurimo wabwo. Iya kabiri yari yo kwigisha ibijyanye n'agateka ka zina muntu kugira ngo zina mwenegihugu wese atahure ibijanye na gatika ka zina muntu hanyuma ivyo bigaca bijana no gukorana ibimenyesha makuru amaradio hamwe n'iyindi mihari iharanira gatika ka zina muntu bwa gatatu hariho kuraba neza yuko ibintu bijanye n'ubutunzi ingena abantu babayeho imibereho hamwe na karanga navyo nyene vyitaweho hanyuma icanyuma no gufasha umugwi kugira ngo ushobore gukora neza.
Sixte Vinyi ni muraba avuga ko muri ivyo bintu bitanu igihambaye kurusha ibindi ari uko intwaro rusangi yoshinga imizi bicishijwe mu gushaka kw'abanyagihugu umwaka uza.
Ibijanye n'amatora n'isukuvuga ngo tuzobikurikirana twaratanguye kubikurikirana mu bikorwa tumaze gukora gushika no munsi harimo ibijanye n'ivyo vy'amatora nico gituma wumva tuguma turi mu ntara zitandukanye turaba iyo bishitsa kagira abashamirana dusha dushikayo ubwo nyene birashika ko umugwi uyu canke umuntu hariya na hariya bashobora gushamirana mugabo igikuru nuko tubafasha kugira batahure ko hariho inzego zijejwe kubafasha kugira ngo zitatura ayo matara nico gituma kenshi iyo tugiye kuraba abantu tugenda twitwaje abajejwe intwaro abajejwe umutekano mbere na komisiyo ikagenda ifise abayiserukira barengumwe.
Abitavye ico kiganiro basanga umugwi SNDH utazohava uronka uburyo bwo kurangura iyo migambi kubera ko umuryango wa Buraya wagabanije imfashanyo kuri uwo mugwi. Ivyo vyaturutse ku migenderanire y'uwo muryango na leta y'u Burundi yahagaze. Ariko ishaka ryo gufasha SNDH riribonekeza ku ruhande rw'ubuserukizi bw'umuryango w'ibihugu vya Buraya mu Burundi. Wolfram Vetter yari yitavye ico kiganiro asaba u Burundi kunagura imigenderanire n'amashirahamwe vamahanga.
Ça me fait quand même aussi un peu triste que pour le moment je suis pas en position de vous confirmer un soutien direct à votre institution.
Wolfram Vetter avuga ati muri kano kanya sino kwemerera imfashanyo rwego murongoye ariko mu gihe wabo twigoro twugukorana n'amashirahamwe mvamahanga umuryango wa Buraya ntacyo utazokora kugira ufashe. Vere ati bashasha muri uwo murwi ndabifuriza kuroranirwa mu vyo mujejwe nibaza kandi ko tuzobandanya kuvugana. Wari yaserukiye leta y'u Burundi muri ico kiganiro ntiyihanganiye ivyashikirijwe n'uwaserukiye umuryango wa Buraya mu Burundi. Umushikiranganje ajejwe ivy'agateka kazi na muntu no gufatana mu nda Martin n'ivy'abandi avuga ko hari abafise izindi nyungu baguma bafatiye Burundi amaboko imugongo.
None ubushikiranganje bujije wateka kazi na muntu uyu mugwe wigenga uje wateka kazi na muntu wahabereye iki? Nuko ahantu hose hari abantu harashika yaho hagati y'akazi na muntu gahungabana mu gihe cyo twangatwa nka yuko usanze umuntu yahohotewe utubati ko yari mu mugambwe kanaka abamuhohoteye ni bari abamuhohoteye abantu bagwanye bariko basomye ukanyu barukabashika nkumbe ntibasangiye imigambwe kandi bavukana kwa se na nyina ugashobora ko bapfuye imigambwe. Inama urayiteguye ntikurikije amategeko uwo munsi iyo bacuvuga yuko ubutegetsi bwakubujije gukora inama kuko uri mu mugambwe kanaka byinshi bya mu Burundi turavyubahiriza biducamwe nabyo n'ivy'abantu kwa sanga yuko makungu ibimenyesha makuru mpuza makungu ishari bigagamisha muga cyane cyane harimo inyungu za politiki tudukure mu gumwe wa politiki kumbe tuza nuwundi aho bikoze nabi ko nubuza nakandi ayo adashikije ibyumviro byawe hagare inyungu z'igihugu abantu bashaka ku mwagize ko atagubanje gatya kazi na muntu.
Batanu kuri ndwi bagize umugwi w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu bamaze ukwezi n'iminsi mikeyi bashikirijwe amabanga yabo. Uwo mugwi bawusanze utari mu kibanza cyiza kuko ishami rya ONU rijejwe agateka kazi na muntu ku isi ryagiriza SNDH y'u Burundi kudaharanira wigenga ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi ugakorera mu kwaha kwa leta.
Abiswe abagizi ba nabi batatu bakekwagaho kuba aribo bagabye igitero mu nkambi y'Abarundi ya Nduta muri Tanzania mu mpera z'icyumweru bishwe barashwe ku mpaka ubuze icyo gihugu n'u Burundi ahitwa Mabamba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yagiye mu biro by'umuyobozi w'akarere ka Kibondo bwana Louis Bura baganira kuri icyo kibazo.
Mukiganiro n'abamenyesha makuru urongoye district Kibondo bwana Ruisi Bura yasiguye ko abo bakozi banabi bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere mukanya gato bagira bajabuke gusubira mu Burundi. Muri ico kiganiro bwana Bura yavuze yuko ari inkoho zavuga mu nkambi ya Nduta mu ijoro ryo kwa gatanu tariki 31 y'ukwezi kwa gatanu. Igipolisi cyaciye gikora isakwa aho abo bagizi banabi baciye birukira mu ishyamba riri hafi y'inkambi yitwa Yowosi. Bari ku rugendo gusubira mu Burundi n'igi polisi cyaronse amakuru y'abo bantu yuko basohoye ku mutumba wa Mabamba. Avuga yuko abo bakozi ba nabi barenga 10 ariko abishwe ni batatu gusa kandi basanganywe inkoho zibiri n'amasasi 150.
Na walipokuwa katika hali ya kujibizana nao wote waliwapiga risasi waliuawa, lakini vile vile walichukua walibahatika kupata bunduki 2.
Mungwano hagati y'igi polisi n'abo bagizi nabi niho barashwe bose batatu kandi basanganywe inkoho zibiri n'amasasu. Mu biheze murazi byabaye mu nkambi, iperereza ryakoze akazi kayo neza kandi tubandanya gushaka abandi hose bari. Tuzobasangayo kubera dukeneye kubona amahoro mu nkambi na district yose ya Kibondo.
Siku iliyofuata tukapata taarifa kwamba walionekana maeneo ya Mabamba na wakakamata majambazi watatu.
Uretse ibyo bitero byama byabaye mu nkambi no mu baturanyi babo, bwana Ruisi Bura yemeza yuko impunzi nyinshi ari abantu beza cyane kiretse bake bake bakorana n'abagizi ba nabi.
So wakimbizi wote ni wabaya? Hapana, sehemu kubwa ya wakimbizi ni watu wazuri tu, ndio raia wema sana. Sasa na kati yao majambazi yapo. Tafadhali ninaomba sana, jinsi wa Tanzania walivyoonyesha moyo
munzi nyinshi ngaha mu nkambi, turazi neza ko ari abaturage beza cyane, ariko hari bamwe bamwe bakorana n'abagizi ba nabi. Abo nibo dushaka kubera bahungabanya umutekano. Nyuma y'inkambi murabona yuko ibitero byagabanuke, ubwo rero turasaba impunzi nazo zikomeze gutanga amakuru y'abagizi ba nabi kubera dukeneye mahoro akwiye kwa buri muntu.
Jinsi wa Tanzania walivyoonyesha moyo wa kutoa taarifa, na wenyewe wakimbizi watoe taarifa, sisi muda wote tutachukua hatua hata kama ni ndani ya kambi, jinsi hali ilivyotokea. Kwa hiyo imeonekana sasa ujambazi kwa huko nje tumedhibiti, sasa wanarudi kwa wenzetu walioko mle ndani, na hili halikubaliki.
Kubijanye ni ugarwa wa masoko rusangi ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanye nazo, yavuze yuko leta ya Tanzania yabonye yuko ya masoko ari kimwe mu bifasha abagizi ba nabi koroherwa kwinjira mu nkambi, niyo mpamvu yugawe.
Soko hili sasa hivi limefungwa, limefungwa rasmi na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na sisi wengine hatuna sababu ya kuulizia kama limefungwa na mkubwa wako. Taratibu
masoko rusangi murazi neza ko yugawe, kandi wayugaye n'umushikiranganje wa mbere Kasim Jaliwa. Ubwo rero twebwe bato bato ntacyo twabivuga ko kubera murazi neza nayo masoko ko ari kimwe mu bintu bizana abagizi ba nabi. Ubwo rero sinzi neza ko azokugurwa vuba.
Kuulizia kama limefungwa na mkubwa wako, taratibu ni mpaka yeye mwenyewe atakapo kuamua kwamba sasa fungueni au namna nyingine yote atakavyoamua. Lakini soko limefungwa, sisi ni tunatekeleza tu, kwa hiyo hatuna kitu kingine cha kusema.
Bwana Ruisi Bura yemeza yuko leta ya Tanzania izineza bitero byama byabaye mu nkambi no mu baturanye b'inkambi kubwizo mpamvu. Avuga yuko igipolisi gikomeje gukora isakwa rikomeye mu nkambi n'ahandi hose havugwa amakuru y'abakozi ba nabi kubera impunzi zifite uburenganzira bwo kubaho n'amahoro akwiye. Kimwe gusa asaba impunzi n'abaturanye nazo gutanga amakuru y'abagizi ba nabi kugira byorohere igipolisi gukora akazi kayo. Kuva district Kibondo mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Turi hafi gusezeranaho ariko tubibutse muri make amakuru twabagezeho mu kanya.
Abanyamalawi barenga ibihumbi bitatu bigaruriye imihanda mu rwa mukuru Lilongwe bamagana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na president usanzweho Peter Mudharika. Abigaragambya biganjemo abayoboke b'ishyaka rya Malawi Congress Party MCP barashinja ishyaka riri ku butegetsi kwiba amajwi, bakemeza ko umukandida wabo Lazarus Chakwera ariwe watsinze amatora.
Abantu bagera kuri 12 barishwe mu ijoro ry'ejo kuwa mbere ubwo umutwe w'abarwanyi wagabaga igitero mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byiyemeje kurushaho gukorana biteza imbere ubucuruzi hagati yabyo. Ibyo byavugiwe mu kiganiro Perezida Donald Trump na Minisitiri w'Intebe Theresa May bahaye itangazamakuru nyuma y'inama yahuje abayobozi bombi i Londres mu Bwongereza.
Inteko ya gisirikare iyoboye Sudani yavuze ko ishesha amasezerano yari yagiranye n'abigaragambya. Ni nyuma y'igitero cy'ingabo zishinzwe umutekano zagabye kubigaragambyaga i Khartoum ejo kuwa mbere, abantu 35 bakatsiga ubuzima.
Andi makuru mashya tugezeho ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakajije ibihano zafatiye igihugu cya Cuba bibuza abaturage bayo gukora ingendo muri icyo gihugu. Minisiteri y'imari yatangaje ibyo bihano yavuze ko bije nko kwihimura ku ruhare rwa Cuba mu guhungabanya akarere iherereyemo.
Nshuti mwese, rero mwarimu duteze amatwi, turabashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri iyi minota 30. Tukaba tuboneyeho n'akanya ko gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwan na Fasil Gebehu. Amakuru mwagezweho nanjye Eugenie Mukankusi
na Edir Rwema. Nanjye ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Thank you.